mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio Ijuri Yobora. Mwaramutse nshuti bakunzi, nikaze mu makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazi. Na makuru agizwe n'ingingo imwe rudende. Urupfu rwa perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza yitavye Imana ku munsi wa mbere. Leta y'u Burundi yemeza ko perezida Nkurunziza yari yariyemeje kuva ku butegetsi uno mwaka yazize indwara y'umutima.
Kamboneza ubuga mucendeje nabo mamenyeje abarundi n'amafungu ko tutazivuguruza. Ikiringo cyacu kizorangira umwaka wa 2022. Niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose n'inkomezi zanjye zose kuzoshyigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera umwaka wa 2022.
Iri jwi riri mu majwi ya nyuma perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yumvikanye ko agaruka ku vya manda ziwe ziri mu vyo yavuze ko cane haba mu Burundi mu karere no mu makungu. Abagendanye na perezida w'u Burundi ashengeye hasigaye amezi abiri gusa ngo abisikanye ku butegetsi na General Evariste Ndayishimiye bazomwibukira kuki bikuru bikuru vyaranze ubuzima bwiwe n'ibihe. Turabigaruka ko mukanyi sase muri ano makuru mushobora no kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Imbere kurambura ino nkuru y'urupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza tubwire ageze hirya nino ku isi.
Urakoze Diane, tuyahere kuri iyi nkuru nyene y'urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi. Amakungu yatanguye gushyikiriza ubutumwa bwo guhoza u Burundi n'abarundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashikirije ko ku izina rya leta y'u Rwanda no ku giti ciwe bwite ahojeje leta y'u Burundi n'abarundi ku rupfu rwa perezida Nkurunziza. Mu butumwa yashikirije ku rubuga rwe rwa Twitter kuri uyu wa kabiri, perezida Kagame yashikirije ko ahojeje kandi n'umuryango wa Nkurunziza. Uwundi ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yahojeje leta y'u Burundi n'abarundi ku rupfu rwa perezida Nkurunziza. Yarahojeje kandi umuryango wiwe. Mu itangazo ryasohotse kuri wa kabiri, Antonio Guterres yemeza ko ONU ifise ishaka ryo gushyigikira leta y'u Burundi n'abarundi mu rugamba rwo guhangana n'umugera wa corona. ONU ivuga kandi ko izobandanya mu twigoro two gushyiraho kazoza gatekanye karangwa n'iterambere hamwe n'amahoro ku barundi bose. Abu Kushaibe yahoze arongoye umuhari witwaje ibirwanisho kandi yagizwa ibyaha byo mu ntambara mu ntara ya Darfur muri Sudani ari mu minwe ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Iyo sentare ifite icyicaro irahe mu Buholande yatangaje kuri wa kabiri ko Abu Kushaibe yishikanye ku bushake bwiwe muri Repubulika ya Centrafrica. Abantu 18 barafuye inyuma y'aho ubwato bubiri barimwo bwibiriye mu kiyaga mu ntara ya Ituri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi bashikirije kuri wa kabiri ko ibyo byabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu kiyaga Albert gisangiwe na Kongo na Uganda. Ibiziga 20 by'abimukira bamuka muri Afrika yo mu karere ko munsi ya Sahara byaratowe mu mazi yo ku nkengera ya Tunisia. Abategetsi bavuga ko hariko hararonderwa abandi 30 bavuga ko bari kumwe nabo. Abandi bimukira babwiye abategetsi ko abafuye zari ngenzi zari mu bwato bwahagurutse mu ijoro ryo ku munsi wa kane bwerekeza mu Butaliyano kandi bwari mw'abantu 53. Inamashinga amateka ya Malawi yaremeje kuri wa kabiri ko ikindi gice cy'amatora y'umukuru w'igihugu kizoba ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatandatu. Ni nyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iteshereje agaciro amatora yabaye mu mwaka uheze ivuga ko yabayemwo ubusuma bukabije. Aya matora yari yahaye perezida Peter Mutharika kurongora ikindi kiringo kigira kabiri ku majwi 38 n'ibice bitanu.
Urakoze Aloise kuri ayo makuru. Mukanya turaca twerekereza mu Burundi twibanda cyane ku rufugo rwa Perezida Pierre Nkurunziza yashengiye ku munsi wa mbere afite imyaka 56. Leta y'u Burundi yarayiyemeje urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza ashengeye amaze imyaka 15 ku butegetsi. Ni urupfu rwatanguye kuvugirwa mu ntamatama ku munsi wa mbere. Mu itangazo leta yashize ahabona ejo kwa kabiri, yavuze ko Perezida Nkurunziza w'imyaka 56 yahitanye n'indwara y'umutima. Desire Hatungimana aratugira ku muriri w'ino nkuru.
Amakuru y'urupfu rwa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ijwi rya Amerika yayamenyejo mu masaha ya 12 z'umugoroba ku masaha y'u Burundi, ariko nubwo twari dufise ibyemezo byose tubanza kubangira imbere yo kuyatangaza. Mu itangazo leta y'u Burundi yashize ahabona yemeje iyo nkuru igira iti: turi mu babaro wo kumenyesha Abarundi n'amakungu urupfu rw'iturumbuka rwa Perezida Nkurunziza yitavye Imana ari ku bitaro bikuru, natwe turashoboye vikarusi. Muri iryo tangazo leta y'u Burundi yemeje ko Perezida Nkurunziza azize indwara y'umutima. Itangazo ribandanya rigira riti: ku muhungamo wo ku munsi wa gatandatu, ni ukuvuga igenekezo rya gatandatu, yari yamye kurorera urukino rw'amaboko volleyball mu ntara ya Ngozi, niko kumva amerewe nabi ahavajanwa mu bitaro vy'ikarusi mijoro ry'uwa mungu. Muri iryo joro yakomeje yumva amerewe nabi, ariko bidakabije kuko yashobora kuvugana n'abamugwaje. Ibintu vyavuye biba bibi ku wa mbere mu gatondo, naho ariko bitari bikabije kuko yashobora kuvugana n'abamugwaje. Ibintu bihava biba bibi ku wa mbere mu gatondo kuko yahavuye yitaba Imana nk'uko itangazo rya leta rivyemeza. Muri iryo tangazo leta yahojeje Abarundi yongera ishiraho ikigandaro c'iminsi indwi guhera uno munsi wa kabiri. Hagataho leta itangaje ivyingwara y'umutima mu gihe hari amakuru yavuga ko Perezida Nkurunziza ashengeye ku myaka 55 yaragwaye umugera wa corona. Kuva tukimenya ivyugo rupfu ku munsi wejo, twarabajije abari mu nzego barimo umuvugizi wa Nkurunziza Jean-Claude Ndenza ko aduhakanira amakuru y'ubugwayi bwamuvugwa ko avuga ko avyumvanye twebwe. Niko gukomeza tubaza umuhanuzi we wiri nyamitwe uno munsi. Mu butumwa yatunungiye tuvugana kuri message agira ati: rindira gato, leta irasohora itangazo mukanya. Iryo tangazo ryasohotse turiko turavugana n'umwe mu bashinga mateka batwemereye ivyayo makuru, avuga ko bamwe mu bashinga mateka basubijwe inyuma ku munsi weje ibikorwa bitabaye. Nkurunziza yitavye Imana mu gihe umutambukanyi wiwe akiri kwivuriza umugera wa corona inairobi muri Kenya. Amakuru nayo dukura mu bitaro vy'Ingozi amenyesha ko n'umuvyeyi wa Perezida Nkurunziza, mama wiwe, agwariye mu bitaro vya Ngozi mu cumba nimero 5. Umuhanuzi wa Petero Nkurunziza wiri nyamitwe abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter uyu munsi kuwa kabiri yanditse ubutumwa bugabisha muri rusangi ku makuru yise ayo mu ibarabara. Muri ubwo butumwa nyamitwe yagize ati: muragabe mwima amatwi ibiriko biravugwa mu ibarabara ku Burundi. Turi igihugu kirangwamwo intwari z'abagabo n'abafasoni bize kurengera intamba myizose kwifashishije iragi rya Perezida Nkurunziza. Nkurunziza yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005, akaba yakomoka mu mugambwe CNDD-FDD na wavuye mu muhari wagwanya leta y'u Burundi, umuhari yinjiyemwo mu mwaka wa 1995 aho yaravuye muri kaminuza y'u Burundi aho yigisha mu gisata cyo kwinonora imitsi. Ashengiye mu gihe kuwa 20 ukwezi kwa gatanu hatowe umusubirizi wiwe ariwe Evariste Ndayishimiye azimikwa igenekezo rya 20 ukwezi k'8. Ariko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ryo mu mwaka wa 2008 mu ngingo yaryo y'ijana 21 mu gace ka kabiri imenyesha ko iyo umukuru w'igihugu yitavye Imana aca barasubirirwa n'umukuru w'inama nshingamateka. Nkurunziza akaba asezeye isi y'abazima asize umufasoni n'abana 5.
Perezida w'u Burundi rero Pierre Nkurunziza ashengeye hasigaye amezi 2 gusa ngo abisikanye ku butegetsi na General Evariste Ndayishimiye aheruka kwemezwa ko ari we yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Ariko none biracakunze ko General Ndayishimiye arahira igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 8 nk'uko vyari bitegekanije mu kirangaminsi ca Sine. Ibwirizwa nshingiro rivuga iki kuba aramusubiriye mu kurindira ko mushasha arahira? Kuri utwo tubazo twose mugenzi wacu Edi Gwema yikoze kuri Professeur Pacific Manirakiza umuhinga mu vy'amategeko akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Ottawa muri Canada agiye kudusesangurira.
Urakoze Edi, nashaka ubwa mbere nifatanye n'abandi barundi kugira ngo mbaze umuryango wa Nyenicwahiro President Nkurunziza, umuryango wiwe w'amaraso, umuryango wa politiki hamwe n'abandi barundi rigitegekanijwe ry'ibwirizwa nshingiro nk'uko ryatowe mu 2018. Ariko iryo bwirizwa nshingiro naho bidategekanya ibica biba iyo umukuru w'igihugu yitabye Imana hari uwundi amaze gutorwa, yafise ukuntu ritegekanya uburyo bwo gusubiriza urwego rw'umukuru w'igihugu. Ivuga rero ko umukuru w'igihugu yitabye Imana canke yatanze imihoho canke hari izindi mbuzi mubuza kubandanya akora akazi yahora akora, bivugwa yuko umukuru w'inama nshingamateka niwe aca musubirira vy'agateganyo co gusubirira vy'ifata kibanza. Ico gihe ni igihe ijejwe ko hahezeshe ibwirizwa shingiro iba yamaze kwemeza yuko urwego rw'umukuru w'igihugu ata muntu iyo ntebe ata muntu ayifise. Ubu rero ikintu navuga kitari gitegekanijwe ni uko hatategekanijwe igihe hari umukuru w'igihugu ari yatowe mugabo atari bwimikwe. Ariko ibyo rero je nibaza yuko umuntu ashobora gupfa gukoresha iyo ngingo y'121 sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yosoma itegeko uko nyene, hanyuma umukuru w'inama nshingamateka akaba ari we barafata iyo ntebe. Mu bisanzwe inzego zifata kibanza muri ico gihe usanga zifise intumbero zibiri. Intumbero ya mbere ni uko tuza gusubiza vy'agateganyo ku kwego k'umukuru w'igihugu kugira ngo igihugu kigire ubukiramutswa. Ariko intumbero ya kabiri nayo ni yuko hategerezwa gutunganywa amatora kugira ngo abanyagihugu bitorere ubusubirira umukuru w'igihugu. Muri iki gihe rero turimwo murabona amatora ahejeje kuba, urumva ntawovuga ngo uwo mukuru w'inama nshingamateka yoba arafata vy'agateganyo yocasubira guhamagaza amatora. Ivyo nta bifise ifatiro rya bifise ishingiro. Ico nibaza gusa ni uko kugira ngo nyene igihugu kigihugu kiramutswa imbere yuko inzego zavuye mu matora zija zitangura akazi, nibaza yuko yofata umukuru w'inama nshingamateka yofata ico kibanza mugabo akagifata umwanya mutoyi ukenewe kugira ngo batunganye bategure iyi mikwa y'umukuru mushasha.
Hanyuma se ari cyo itegeko rivuga ku gihe uwo musimbura agomba kutarenza yatangiye gukora ku kazi?
Ubuye turi mu gihe hari umukuru w'igihugu yatowe yamaze kwemezwa na sentare igihe kwahiriza ibwirizwa shingiro, naho nyene mvuga nti uwo mwanya umwanya w'ifata kibanza uwo mwanya mutoyi kugira ngo bategure iyi mikwa giwe.
Hari n'abandi bibaza niba umukuru w'igihugu yarahizwa mbere yuko abagize inama nshingamateka n'inama ngenguzamateka batararahira, dore ko amatora y'abasenateri yo ataranaba.
Eko ubuye je nibaza yuko turi mu bihe bidasanzwe. Iyo turi mu bihe bidasanzwe rero ari inzego zisanzwe zihari, inzego z'inama nshingamateka n'inama ngenguzamateka zirahasanzwe zisanzwe zihari. Kandi hariho ingingo imwe yo mu ibwirizwa shingiro ihenzwe ngana amajana 288 ivuga ko izo nzego zibandanya zikora gushikaho izindi zizokwimikirwa zizofatira amabanga. Urumva rero urwego hari urwego rumwe rubuze ni urwego rw'umukuru w'igihugu. Urwo rwego rero niko boba bariko barasubiriza. Je nibaza rero ko na kimwe cobuza yuko umukuru w'igihugu arahira imbere y'izo nzego zihasanzwe.
Professeri Pacifique Manirakiza, umwarimu by'amategeko muri kaminuza ya Ottawa, ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Dutandukire ubu naho kuvyo bamwe n'abandi bavuga inyuma y'urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza, duhereye ku banyepolitiki bari mu Burundi. Ambassadeur Isidore Mbayahaga w'umugambwe Uprona yavuganye na mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Nyakubahwa Ambassadeur Isidore Mbayahaga, muri mu Burundi mwegereye n'abategetsi mu Burundi, hari amakuru aheje kudushikira avuga ko nyakwigendera perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza itabye Muremyi mwebwe ku giti cyane cy'Uburundi akunda igihugu akunda amahoro iyo nkuru mwayakiriye gute
nyakuba Frederic mwakoze kutubaza ibyo bintu natwe turabibonye turabyumvise ko ubugira leta yaje kubishikirizwa twabyumvise kuva kare bivugwa nk'ibihuha ntitwari tuzi yuko ari byo gabo inkuru wumva ibaraje inkuru y'incamugongo ko kubura umubyeyi nka Nkurunziza yagoye yari arengeye kuri iby'umukuru w'igihugu ko yasa n'uko yari yarabaye umubyeyi w'abarundi bose twamuyumvamo nk'umubyeyi kandi twari tumaze iminsi tumubona akomeye ayaga n'abantu aremesha ibikorane atwigisha gusenga ubu rero twabyumvise urumva nta kirekire numva nabikubwira ko mugabo abarundi bose turababaye turagandaye dusa n'uko igihugu twurukiye nk'uko biragoye kwakira biragoye kwakira tunababwira mugabo turashimya leta kuko yabifashe neza ifata ubuminwe iradutwamesha yego hatubwiye nyine ngo twokwifata ngo ntakubesha ibintu turababaye
umutekano wifashe gute muri iki gihe abarundi nta benshi baguye mu gahundwe nk'uko mubivuze umutekano wifashe gute muri iki gihe
umutekano wifashe neza umutekano n'amahoro abarundi bari bamaze kuba umuryango umwe nta kintu cyo ngabanya umutekano cyangwa umuntu ngo arabe n'abundi kubera ibyo kuko twese turabuze tubuze umubyeyi twakunda abarundi baratekanye atekanye n'amahoro impande zose tugomba k'umutekano hano kandi leta yabifashe uminwe nibaza inzego z'umutekano zose nibaza noneho atanu nta kitabuhunga abantu bake yuko twahungabanya imitima gusa ariko ibyo nibaza yuko naho mwasi iyo ugomba kubyikikamo adashobora guhungabanya abarundi ngo bamukundire
nk'uko bitegekanijwe umutegetsi yatowe n'abarundi General Evariste Ndayishimiye azoshikira ubutegetsi mu kwezi k'umunani tariki 20 imbere yaho mwibaza ko hokorwa iki
jewe ubu nyene nibaza yuko ataco nohava ndabaronka yakinyije kuri icyo kibazo kuko amategeko ari aratomoye kandi abarundi n'abantu bamaze gukura mu by'intwano bya demokarasi nibaza yuko ababijejwe bazoheza bakamenya ibikurikira ingene byogenda kugira nk'uko mwarimu bipfutse igihugu ntigihungabane ahubwo igihugu ciyubake na rwose kuko yari umubyeyi yari kiremesha kandi iragi yari yaraza abantu nuko yigisha abantu guhagarara nk'umuntu umwe bakarwaniza umwansi hamwe hanyuma ibibazo bice nibaza yuko igihugu kirimo abagabo nta kibazo bazoheza bamenye ingene babyifatamo
Ambassador Isidore Mbayihaga ndabashimiye cyane rwose ku kajya mutoye muri iki gihe cy'umubaro udasanzwe
murakoze namwe kuturemesha murakoze numva n'ubufite
murakoze murakoze cyane
mu bamenye vya hagufi perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza harimo kandi professeur Deogracias Nkinahamira yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
yego murakoze cyane namwe n'ukuri mu bamagaye ariho ari umwiza gusoma ibyanditse kuko habonetse na komunike du guverinoma yego ni inkuru ibaje cyane inkuru y'incamutima kuko nta murundi n'umwe atababaye nta n'umurundi n'umwe atababara kubera urabona inkuru nziza n'umuntu yakoze ibintu byinshi mu Burundi yakoze byinshi abarundi kandi nta muntu n'umwe atashyikiriwe icyo kintu n'ikintu kiboneka cyane kandi atari kwirinda kukirondeza ibindi ubaza n'ibindi ubona iyo duze mu gihugu hagati aho ukeye hose urayibona kandi ubona abantu imyenda bameze kandibatahura yuko ari umuntu w'intungane kandi uzi gutunganya ibi imana rero umugabo urabona ikora ibyayo kandi ikoraho igishakiye urabona undi muntu yakunda imana yishize imbere yashyize imbere no muri constitution ubu rero uko yagiye nyakwigendera nyine n'ukuri imana imoronke imoroteke icyicaro cyiza kugira ngo azobandanye n'ubundi adufasha kuko twebwe twemera n'uko nawe tuba ari hafi yacu ashobora kubandanya adufasha ibikuru rero ni iki ni uko abarundi botekana kandi bakamenya ko imana iyo hageze ko ikora ibintu yabikora kandi igihe ibikoze tubona tubona ngo ni ibintu bitameze neza mugabo bigahava tukabona icyiza cyabyo ubu rero birahari yaramuhaye amagara iramuha ubwenge iramutuma gutunganya ibintu by'abarundi kizaho atonganya byose ni ibintu by'amatoro urabona cyari zahetse bamaze kugira amarezi cy'amaprogramu cy'amarezi ta umusubirizi arahari arazwi igikuru nuko ibyose bikoze akabibandanya kizaho bitonganya byose akabisiga byatunganye n'ibyo ni ndi gusimira Imana kabisa.
Iyo nkuru ibishe yaje nk'icaduka ku bwanyu abarundi bayakiriye gute?
Mu by'ukuri abarundi twajyakiriye uko nyine twaguye mu gahundwe abantu bose nta muntu n'umwe yavuga n'ubu aho hanzekeyo natembere nasanzwe ntari mito igenda abantu baje bajyakiriye neza kuko barateganya barahoze nta kintu na kimwe n'ukuri nta gakacira nta muntu ibindi kintu kandi baza kubatanga ikindi kintu tatizo ko nta kamaro kuko ibintu byose nakubwiye ko yasize bitunganije birahari hasigaye ko ari ibintu bishyirwa mu ngiro abahari nabo basanze bamukurikira mu gutwara igihugu ntibaza kuba ariko barabitunganya kugira ngo icyo mu gitondo bazoze batubwire byose ibikurikira.
Ibwirizwa shingiro ry'Uburundi ritegekanye iki mu gihe umukuru w'igihugu atagishoboye kurangura ayo mabanga no mu gihe umutegetsi yatowe n'abarundi atarashikira amabanga yiwe? Ibwirizwa shingiro ritegekanye iki?
Jewe ibwirizwa shingiro narisomye mugabo se Burundi mu kanyo nibuka byose birimo mugabo barategekanya neza yuko urabona umukuru w'igihugu yatowe ahari nibaza ko iminsi yari isigaye amezi abiri gusa kugira ngo abe yicomeze nibo kwirirwa basubira inyuma barondera ngo nirere kumusubira cyangwa ubundi yosubira kumusubira nibaza ko umukuru w'igihugu aranzwe kandi nibaza ko ari ibintu bishobora kujya bibandanya nta kamaro ko bizasubira hirya no hino ngo ni uko bakurikirana amategeko hirya no hino kandi noneho urumva nawe hariho umukurikirwa na komisiyo yategura na premier minisitiri ngo yari ubwawe none epfi baravuga na perezida w'iparlema baravuga ni mugabo nibaza yuko aho tugeze kuko nibaza cyane ku bwanjye tubwo mu Burundi kandi numva politike numva ibintu nyine bigenda mbona yuko atagisigaye kuko umukuru w'igihugu arahari hazwi kandi yaramaze kuba porogaramu hasigaye gusa investiture nibaza ko icyo kintu ari cyo gicumi cy'imbiro cy'ibanze kandi nibaza
Profesor Deogracias nkinahamira murakoze cyane ngo se ku kanya mwa hayi radio ijwi ry'Amerika muri ibi bihe bitoroheye Burundi.
Yego murakoze cyane namwe mudufashe mugerageza gukwiza amakuru meza kuko hari abantu urabona Burundi burakundwa n'abantu batari bake mu Rwanda rwose n'abantu mweze mukwiza abantu bahumbe ko dutekanye atangurane dufise nibaza ko byabaye turababaye twese turababaye mugabo izo ibindi bihari hariho abashingano y'abarundi bakomeye hari abarundi bitunze bashobora gusaba ibandanya akabisubiza ko gutyo. Murakoze nama.
Murakoze cyane.
Mubasangiye urugendo rwa politiki na perezida Pierre Nkurunziza harimo Gervais Rufyikiri. Uyu yabaye umukuru w'inama nkenguzamateka kuva mu 2005 kugera mu 2010 ahava abicegera cha perezida Nkurunziza mu 2015 kugera hunza igihugu inyuma yuko we n'izindi nararibonye z'umugambwe CNDD-FDD ziyamirije iyindi manda ya Nkurunziza mu 2015 yavuganye na mugenzi wacu Edi Gwema.
Urupfu ni ikintu kibabaje unataraje worushikiye numubabaro ku Barundi babuze umukuru w'igihugu kandi bitwereka yuko umuntu wese ahari urupfu ntiruraba icyari nubwo yuko n'urupfu rurimwo icigwa cy'uko abantu bose bangana imbere y'urupfu.
Bwana Rufyikiri wakoranye na nyakwigendera Pierre Nkurunziza kuva mu mwaka w'2010 kugeza mu mwaka w'2015 ibyo ari byo byose nk'abantu bakorana nk'abantu muri rusange hari ibyo mutaje kumvikana ariko mu bijyanye n'imikorere n'umuntu ku giti cye mwabanye gute?
Twarakoranye ibintu bitari bike kandi byafashije igihugu cy'u Burundi kugira intambwe imbere muri bimwe byashoboye kurangurwa mu gihe nari n'abahuri mu nama nkenguzamateka cyangwa igihe nari cegera cy'umukuru w'igihugu hariho byinshi rero byashoboye gukorwa bitunganiriza igihugu cy'u Burundi hanyuma kandi noneho n'igihugu cyariko kirava mu ntambara umuntu agereranyije ibihe twarimwo kuva mu mwaka w'2005 n'umwaka w'2015 byari bihe biteye imbere cyane ubwiranje n'ibihe ubundi bwari bwaciyemo by'ibihe by'intambara. Iyo yari intambwe ni ingorane zaragiye kuba n'ibyo muri iki kiringo cya gatatu. Mugabo byumve neza n'ibyo twakoranye mu bihe byiza kandi byarafashije igihugu. Uko twatanguye dukorana umwaka w'2005 nabona yuko yari afise inguvu n'ishaka ry'uko Uburundi bwuba Burundi butanye n'Uburundi tuvuyemo ari naho hashoboye gukorwa bitari bike kugira ngo turabe yuko twosezerana n'akahise kagiye karanga Uburundi kabi. Hama mu buzima bw'umuntu aragira ibimubangukira n'ibimugora, hariho ku ntwaro byose ntibyagiye bibade, hariho ibyagiye biragorana mu bisata byose nk'ubutunzi bw'igihugu ntibwagenze nk'uko twari twifuza ko bwogenda, mugabo bimwe ntibyaba bikwiye kuri we. Ariko hariho n'ibindi kumurebye bitagenze neza, dufatiye nk'ingene ku muri itunganya igihugu hariho abataryubahiriza ngo baritunganye neza.
Bwana Gervais Rufyikiri, mu gusoza, Perezida Nkurunziza apfuye adatanze ubutegetsi ku wamusimbuye ariwe General Evariste Ndayishimiye, byagombaga kuba ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa munani. Nk'ubutumwa ku Barundi n'abandi bategetsi bagiye gusubira mu mwanya yari arimo n'ubuhe?
Ikintu cya mbere nifuza ubone ni uko Burundi butasubira mu ndyane nk'izo twahitiyemo zihitana abantu benshi, abagwana n'abatagwana. Hari intambara, murabona habamarira menshi. Icyo uko navuze ntangura urupfu rw'iwe, ahubwo abantu babona ko umwe wese ateza kubaha mugenzi we, ntihagire abasubira guhegera abandi bantu mu njyane, kuko impera n'imperuka twese inzira n'imwe. Amategeko y'igihugu arategeka ingene inzego zibandanya n'iyo wazirongora agize ibimugora canke akitaba Imana. Icyo rero ni ukwipfuriza bazobanaye barongora Burundi no gutunganiriza bose, na cyane cyane bakore ku buryo Abarundi biyumvamo igihugu cyabo, bakumva ko batekaniwe mu gihugu cyabo, bagatunganirizwa n'ubwakaba ubutungane bungana kuri bose, Abarundi bose bagafatwa bakurikijwe amategeko bakubahirizwa. Nicyo nyamukuru. Hama ibindi na byose bizaheza bigakurikira, iby'ubutunzi ndongozi h'ubutunzi abantu ndongozi ishyiraho ibituma umuntu ashobora kwitunganya wenyine akitunganya ibyo byiwe, ahubwo akaba ari watunga igihugu.
Bwana Gervais Rufyikiri, wabaye vice perezida wa kabiri w'igihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2010 kugeza mu mwaka w'2015, nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Yego, urakoze rwose.
Barakoze bagenzi bacu, ikaba ari no kuri ivyo vyaranze ubuzima bwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Dusozereye amakuru yacu ya mbere yo muri kano gatondo. Imbere yo guhana gahindukira ariko, tugende tubibukije muri make ko perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yitavye Imana ku wa mbere. Leta ivuga ko yahitanywe n'indwara y'umutima mu gihe hari abakomeje kwemeza ko yahitanywe na virus ya corona. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ashengeye ku myaka 56 irimo 15 yamaze ku butegetsi. Mu makuru yacu ari imbere, turaza gukomeza tubumvisha icyo bamwe n'abandi bavuga inyuma y'ukwitaba Imana kwa perezida Pierre Nkurunziza. Amakuru yo muri kano gatondo yegeranijwe na Fatuma Alimasi Kalala, yarahagarikiwe na Etienne Karekezi. Kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazu. Ku izina rya bagenzi banje bose, ndabikebanure ndabipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose. Mugire umunsi mwiza. Mwanara.